mwumvira radio ijwi rya Amerika. Ijwi Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Niwa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme, tukaganira ku buzima bwabo, ibikorwa byabo, iterambere ryabo n'ibindi byinshi bijanye nabo. Uno munsi rero turaganira n'umwe muri bo. Biga baruzi ko umwanda mukuru atari ikintu cyo gusesagura ahari ho hose, kuko ari ubutunzi bukomeye. Bivugwa n'ishyirahamwe Great Advision riri mu bikorwa bijyanye no kwegeranya umwanda muto na mukuru bakawuhinguramo ifumbire. Iryo shyirahamwe riyobowe n'umurundikazi w'umufasoni Nadine Ndabingenyisere avuga ko ari ubutunzi budasanzwe ku munyagihugu mu gihe ashobora kugurisha umwanda wiwe akawuronkamo amafaranga atari make. Niyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga. Ikaze mwese rero nimushikirize nimero zanyu nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu. Adresse ni Radio yacu VOA, Radio yacu VOA. Mushobora gutanga nimero yanyu tukabahamagara mugaterera ibibazo canke ibyumviro. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karimbo katwibutsa ko tugiye muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga y'uno munsi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abantu bagira ku bice 9% ku isi ntibafise utuzi twa sugumwe. Mu Burundi naho ibice 2% barituma mu mashamba canke mu misozi. Ivyo bitegira ivyashikirijwe ku munsi mpuzamakungu wahariwe ikoreshwa ry'utuzu twa sugumwe. Umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'isuku mu Burundi, Nestor Bagirukwishaka, avuga ko kubura amakuru akwiye ku bijanye n'isuku, kugira utuzu twa sugumwe tudakwije byangombwa, kugira utuzu twa sugumwe tudashimishije, hama ntibamenye ingene badukoresha, harimo no kubandanya ingeso yo kuja ku mitumba cyangwa ku misozi kwituma, abanyagihugu bagasigara inyuma y'amajambere. Nivyo muri kino gihe bariko baragerageza kugwanya. Gukaba nkako mbega waruzi ko umwanda mukuru atari ikintu cyo gusesagura hariho hose, kuko ari ubutunzi bukomeye. Bivugwa n'iryo shyirahamwe Great Advision mu Burundi rikorera mu gisata cyo kwegeranya umwanda muto na mukuru bakawuhinguramo ifumbire. Bavuga ko umwanda muto ari ubutunzi, umwanda muto n'umwanda mukuru w'ubutunzi budasanzwe ku gihugu no ku munyagihugu, mu gihe ashobora kugurisha akawuronka ko amafaranga atari make muri iryo shyirahamwe. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi rero baturaganira na Great Advision batubwire uko ubwo butunzi ubuhingurwamo ifumbure, bakanafasha kuronsa umunyagihugu uburyo. Turaganira rero na Madame Ndabingengesere arongoye iryo shyirahamwe Great Advision mu Burundi ku murongo wa telefone turi kumwe. Kaze neza Madame Nadine Ndabingengesere, murantunga. Ndabingengesere ni Madame akaba ari umuyobozi w'iryo shyirahamwe mu gihugu cy'u Burundi. Tuguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Narakoze cyane. Niko nadine Ndabingengesere nk'abana ndi mu Burundi i Bujumbura mu kigo banyo dukorera n'abasanzwe turanguye imirimo yacu ya misi yose. Mugabo twa tugeze no hagati mu gihugu turase ishami irikorekora hagati mu gihugu i Gitega.
Murakoze cyane madame ndabingengesere nizere ko telefone za kudukundira harimo amajwi ariko aracamwe ariko nizere ko biza kugenda neza murakoze gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika duhereye kuri iri shyirahamwe ryanyu gihaye gusukura igisagara mu kugerageza kwegeranya umwanda mukuru n'umwanda muto iri shyirahamwe ryatanguye gute iki kibazo mwakibonye ko ari ngombwa bigenze gute
okay wahari mu byumba bibiri na cumi n'icyenda twagize ikibazo twagiye gushingura umubyeyi ku mpanda haya ku itongo ry'abapfuye ama umubyeyi twari dusigaranye atashaka kwihagarika niho twazatura aho tumushyira mugabo tuzanye imitura turamuyerekeza kugira ngo ashobore kuronka aho yihagarika aho niho twatanguye rero ko hari ikibazo cyane cyo kubura ubwiherero murabona nk'harya ku itongo ry'abapfuye ni ikibanza gihuriramo abantu benshi mugabo nanone kikaba nta bwiherero buhari kandi ntibumve ahantu ho kuguma biga ibinogo by'amatwarete niyo twaciye dusahura yuko akenewe mu maguru mashya inyishyu yihuta kugira ngo dushobore kuza turafasha muri icyo gisata niyo twaciye tuyumvise rero kuzana ubwiherero ngendanwa amatwarete mobile mugabo rero cyose turayazana kuko tuzana ubwiherero gisanzwe kuri ku rwego mpuzamakungu kugira ngo nanone bishobore kuza gufasha abanyagihugu bitabateye indwara byinshi uyu mwuga wacu dukora utagiye turafasha cyane no mu gisata cy'amagara y'abantu utabikoze neza bishobora kutandura uko y'indwara nyinshi zifatiye mu bimba by'irondoka cyane zifatiye ku isuku rike rero ntaho twaciye tuzana ubwo bwiherero bwiza hama tucara twiga n'ukuntu tugashyira ingufu mu bijyanye na serivisi ko ntibabukoresha kuko twasanze mu Burundi hariho abantu benshi badakoresha ubwiherero bubereye ibiharuro birerekana neza yuko ibice birenga 40% bidakoresha ubwiherero bwemewe n'amategeko nuko rero twaciye dushyira ingufu muri icyo gisata turaza mu bihumbi bibiri na 20 twari dutanguye gukora nk'ishyirahamwe igenga
murakoze cyane mutubwiye ko iki gisata koko kirakenewe none mu gihe kumbure mwatanguye icyo gihe bitewe n'uko umubyeyi wanyu yahuye n'icyo kibazo cyo kutaronka aho ashobora kuja kugira ngo yiherere ubunye ibintu byifashe gute kuva icyo gihe mutanguye mbega icyo kibazo kigenda gikemurwa haba ari mu ishyirahamwe ryanyu haba ari ku rwego rwa leta mu kibano ubunye mubona byifashe gute hari agahengwe icyo gisata kiriko kiraronka
yego ubunye navuga yuko turiko turafasha mu buryo buboneka cyane muri icyo gisata muri ubwo buryo bwo kuzana ubwiherero kuko nk'ubunye nta bantu bagitinya gutegura amakoraniro manini manini kubera ko badafite aho bihagarika tuba dufite inyishu iri ngaho kugira ngo nibaza ari benshi abantu bazajya kurenga 200 baragoye kugera mu buryo bwerekeye isuku rero twe turaza tugafasha tumaze gufasha cyane cyane nk'uhariya hariya aho icyumviro cyavuye ku manda ku itongo ry'abapfuye abenshi batangiye kubyumva ntibakijya gukoranira hariya amasaha 3-4 badafite ubwiherero kandi biriko birafasha cyane turiko dukorana n'amaponfinebre amwe amwe biriko birafasha cyane abenegihugu ntibakihagarika hariya muri ajya amashamba yo ku itongo ry'abapfuye kuko murazi yuko ari ikintu gisanzwe kibangamiye ikirere bisanzwe bibangamiye agahoma rero turiko turafasha cyane mu makoraniro manini nk'amafuwa ibikorane bigera ahantu ku materne atabwiherero buhari turaza gutyo bigafasha kutandagaza imyanda mikuru cyangwa mito bikana fasha kandi no gukinga ingwara na cyane cyane zifate mu bimba bikiyondoka kugakenye cyane cyane muri byo ari kutubangamira bagabo bumengo ni bisanzwe bihagarika ubonye bwo kumukenyezi twebwe ivanye ku nyimana ya premie ikintu cyoroshye rero biriko birafasha cyane uburyo buboneka ubumfurashima urwego tugeze ko ku buryo n'abafite imanza ntonto gushyira banka ko bagenzi babanjirije inshu cyane bafite ibindi bibononye basigaye bakitura tukabafasha.
Urakoze cyane. Birumvikana ko muri ko muratorera iki inyishu icyo kibazo aho nkuko bivuze kuri iryo tongo rya bitabye Imana ku mpanda n'ahandi henshi hahurira abantu benshi murashobora kubashikiriza utwo tuzu twasugumwe ngendanwa bashobora gukoresha ku mafoire kubikorane n'ahandi henshi haba hahuriye abantu benshi cyane. Turumva rero ko ishyirahamwe ryanyu
mu 2021 twarashoboye gufasha cyane mu ihayaga shagurishwa ryahuriyemo abantu barenga 10,000 kandi ryamaze iminsi 10 rikorerwa. Urumva ryabereye kuri stade ahantu hanze atafaresi hari ni twebwe twaho turafasha muri ibyo bikorwa ahantu haburi 10,000 ku munsi kwatari ahantu atari ibintu bisanzwe.
Si ibintu bisanzwe na gato. None nk'aho hantu hangana gutyo nyembere ko tunavuga nuko twumvise yuko muhemba abantu mu kubaha amafaranga y'imyanda yabo muba mukeneye nk'utuzu twasugumwe tungahe mu gihugu mu rubanza rungana gutyo onye murashobora gutanga abantu bagakwigwa mu rubanza nk'ubwo rukomeye.
Ku munsi twarakoresha nk'ubwiherero burenga 30 ku munsi kubera bivanze ashobora kwakira itariki mushobora kwakira abantu 200 ku munsi.
Ego none twumvise ko mushobora guhemba abantu kugira ngo bazane umwanda byo twarabyumvise muhemba gute umuntu yazanye umwanda wiwe bigenda gute muri make?
Oya aho onye nagira ngo mbanze motori gatori ntabwo turahemba abantu gutyo ubundi kubera ko tugifite ahantu dukorera hatari hatagutse cyane hakiri mu itafi haba abantu turacyarindiriye kwakira ari uko turonse ikibanza. Leta irabidufashamo cyane kugira ngo turonse ikibanza tuje ushobora guhinguriramo amazira ntoki ubundi turatangura kwakira kuko dukenera na ambalaje kugira ngo abantu ntibibateze indwara.
Ariko twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi yuko mwatanguye kuvyamamaza muranashira ko n'igitigi bizoba bingana amafaranga azoba angana gute ayo mwimirije gutanga?
Ya turiko turagira hariyo ubwiherero siko twubaka usuze gutandukanya imyanda mikuru n'imyanda mito. Iyo myanda mikuru rero ahiza umuntu arayikweta kugira ngo igaruke ikabifumbire. Tumaze kuzubaka ahanini mu gihugu hagati hariho mu Ruyisi hariho mu Igitega tufatanije n'abantu dusanzwe turi kumwe umupasenere wacu nibo dusanzwe turiko turakorana ibyo. Ibyo rero ubwiherero butandukanya umwanda mukuru n'umwanda muto na masarete bita masarete ekosane niyo agaruka akabafasha abenegihugu gushyira mu mirima yabo ifumbire.
Ego ifumbire rero murigurisha gute?
Ubu gushyikisa ikiro cy'umwanda muto cy'umwanda mukuru kigurwa 180 mu byo neza ntibiba bikiri meze kurya tuzi biba byamaze kuba tete biba byamaze kuma bikaba bishobora kuba bimeze nk'ifu. Ikiro zirwa 180 hama ikiro cya iri kiro cy'amasongo y'umwanda muto rigurwa 1,000 kandi mukaba muzi yuko umuntu ku munsi ibyigwa birerekana neza ko umuntu ashobora gusohora amalitiro 2 ku munsi.
Kuvuga amalitiro 2 arashobora kumwinjiriza 2,000 ku munsi.
2 ku munsi yego.
Ego urakoze cyane ku murongo wa telefone abanyenzi biragijwe cyane Amerika barafise ibibazo kumbure vyerekeye ishyirahamwe ryanyu kumbure vyerekeye uko kwegeranya uwo mwanda mukuru n'umwanda muto ingene bicika ifumbire n'ingene ubwo buhinga mu bukora muri make reka tuje ku mirongo ya telefone twakira uwitwa Manirambona turi ku murongo uratwumva amahoro cyane ego duzijwi hama wazi kibazo cyangwa se kizi cyumviro
bo sibwo cyose cyose cyose
ego
cyara kuba cyangwa mu cyumviro mbere ishira bikorera ari ta mu rundi umuntu kandi mu gisatsi mu gihugu umuntu agataru kuko kuko cyo rawo cyangwa se mu ndabyo y'uru mikere
ego yari yabivuze mu ntango aho bakorera ariko yotubwira kandi ndabigengesera madame Nadine atubwira aho mukorera ni hehe neza na neza kumbure na telefone abantu bashaka kubaronka ko
okay dukorera mu Kigobe avenue des États-Unis na Washington City dukorera na leha hefu katoria yo service kibunoa mucamo abona turi kwibarabara ari ikigo ku ambassade y'Amerika
urakoze cyane ego Manirambona kumbure uba mu gisagara cha Bujumbura ucutahura hariho hama twagiye ku murongo wa alo
umuntu ashobora kugurisha bakurumeze
telefone yawe kiracika ari twakumvise neza soramo ikibazo
basi nicyo ari umuntu ashobora kugurisha umwanda wiriwe mu kugura baratoranya cyangwa bakura umwanda wari wo
Madame Nadine
ama umuntu kuri mu gihugu cyangwa se mu
gihugu mwa mwa muvise Madame Nadine
ndamuvuga neza
yari yabaje ati umwanda mukuru bawugurisha hehe kumbure bari batugiye ko mutaratangura neza na neza kuwakira ariko muzotangura kuwakiraho kuri ivyo biro byanyu canke bizogenda gute ndakeka tabyumvise mu ntango ngene mwabisiguye
ego nari nabivuze ku ntango turi ko turandura ikibanza aho tudashobora gutanga ndetse aho bazora babi bakabishyikiriza kuko ubu ntitwovyegeraniriza aho dusanzwe dukorera
ego reka ku murongo wa telefone n'undi munywanyi arindiriye ni Ahmed uraho neza
uraho
amahoro amahoro
uraho ndumaga n'ubwana bikoye kandi mwenge wa buyoga ni kwizera aho madini uko bisanzwe
ego
nagira ngo mbaze umutumirwa ese ibyo bikora byo kwegeranya umwanda mukuru ndetse n'umutonya babikora bafatanyije wenda n'umutegetsi ese igihugu ni iyihe assistance cyangwa se ubufasha kibaha mu gukora ibyo bintu kuko usanga ko nko mu gihe cya covid ibihugu byo muri Afurika byagihuye n'ikibazo cyo kubura ifumbire kuko ifumbire yakomokaga ahanini yaturukaga mu bihugu by'abanyaburayi cyangwa se n'ibindi bihugu byo muri Aziya hakaza kubaho ibura rya peteroli tukaza kubona ko tubuze ifumbire ese bakorana na leta gute mu buryo bwo kongera umusaruro uturuka kuri iyo myanda ituruka mu ifumbire ituruka kuri iyo myanda ese irihe koranabuhanga bakoresha nibyo bibazo nagira ngo ngaze abatumirwa ijwi rya Amerika tubikunda kuryumva hano mu majyaruguru y'u Rwanda akarere ka Nyamirambo ya Buyoga
murakoze cyane ego ikibazo cyiza neza bajije cyerekeye ukuntu mukorana na leta kuko kenshi leta irakunze kuvuga yuko ikibazo cy'ifumbire gihari kandi gikomeye mu gihugu mukorana gute kugira ngo mubunganire
umereka ikiri kiradufasha hanini mbona ko iyo miganda ari miganda imishasha bimwe bita ama innovation ibikirafasha cyane kugira ngo idufashe kuronka ikibanza aho tudashobora kugira iyo miganda yacu yo guhingura kuko ntituzogarukira mu ifumbire gusa tuzogarukira no muri biyogaze aho tuzohingura amazirantoki najya n'ama n'amasoko twahingura mu byo gaze rero bakora gufasha cyane kugira ngo tucakore mu kibanza amikindi ko baratufasha ni kugutegura le politique n'amategeko azoba bikenga kuko si ni kintu kiri delicat kandi kintu cyo gufata hejuru n'ikintu gisaba de texte kugira ngo bizoshobore kurama rero nicyo leta icyo yadufasha ahanini nzibutsa nuko leta iheruka gushyiramo amahera arenga miliyoni 46 muri icyo gisata kugira ngo ikunde borohereze imigambi na cyane cyane iri muri mu gisata cy'isuku n'isukura
murakoze cyane hanyuma nk'uko mwatugiye mu ntango murashobora kugutanga utuzu twa sugume mu bikorane mu manza zikomakomeye zirimo abantu benshi cyane none nk'akazu ka sugumwe kamwe mukakotesheje ku muntu bikagugwa gute abigenda gute kugira ngo akaronke mu rubanza rwiwe
okay ibiciro biratandukanye bivana na ikibanza umuntu arimo bikavana n'umuhanda umuntu agiye gukoramo biri hagati y'100,000 na 200,000 mu kazi kasuguma aho rero tuguhana na serivisi bijanye kuva akazi kasuguma dufite n'amakozi dushyira mu matoilete kugira ngo yice iminuko kandi yice na twa dukoko utubakteriye n'utumikorobe dukunda ahantu muri toilete kica rero muraze kuko dukoko ari tubangamira abakenyezi na cyane cyane muri birya z'amainfection bakunda kugira rero dufite n'imiti izica hama n'abakozi baguma bakora bagira isuku ku mwanya ku mwanya rero biri hagati y'100,000 n'200,000
100,000 n'200,000 ni ukuvuga murashobora kubazanira y'amarundi ko kubazanira ku kazu ka sugume aho bari hose bafise urubanza
yego
muba mukora mu gihugu hagati ko naho nyine
yego dukorera mu gihugu cyose ku buryo no mu cyango dusanga dukorerayo ni Muyinga ahantu hose batwituye turahashika
ego none mubona iki gikorwa mwavuze yuko muzonaja ku rwego rwo gukorera muri biogaz mubona muzoronka umwanda ukwiye kugira ngo iki gikorwa gishobore kuranguka neza mushobore kwegeranya ibyo mukeneye kugira ngo mushobore kuja ku rwego rwego rw'ubushobora guhingura biogaz nayo nyine
ego tri urundi bubiri buharura abantu 12,000,000 abantu baba mu Burundi ni ukuvuga nko mu myaka 5 ibiharuro birerekana neza yuko abantu bazaba bariyongereye nko gushika ku 16,000,000 abo barashobora kuba barafasha kugira ngo dushobore kuronka biyogazi ikwiriye kuko umuntu arashoboye gusohora ikiro uraze ku munsi umuntu arashobora gusohora hagati y'inusu n'ikiro cy'amazirantoki ku munsi ukacurara n'amaritiro 2 y'umukoyo canke amasoko ku munsi ivyo rero nk'abarundi bose bashobore kubyijukira bakamenya akamaro kari muri ivyo twita imyanda ituvamo nkuvuga dushobora gukora kandi hariyo n'amadeshe yandi ledeshe menaje tuzivanga kugira ngo dushobore kuronka iyo gazi ikwiye hariyo n'ubundi buhinga dufise bwo guhuza sosepsike kuri bariya bafite amatoilete y'amazi ariya bashaka bakunda gukoresha cyane cyane mu bisagara aho duhuza sosepsike n'igikoni dukoresheje apareye bita biodigesteur iyo apareye rero niyo izoshobora kuzira gukurira gaze muri sosepsike yawe ikayisuka kugaburira biyogaze mu gikoni
ego none tugarutse ku mico y'abantu kugira ngo igisagara igihugu gisukuke mwoba muri mwihimiriza naryo nyene uretse kugufasha abantu kuronsa utwo tuzu twa sugumwe no kwegeranya iyo myanda mwoba mufasha kugira ngo mukingire mukinge mbere yuko isuku ryononekara ku mitumba mu gisagara n'ahandi hose kugira ngo muhimirize abantu bagire iyo muco iyo izongeso zo kugira ngo bakoreshe utwo tuzo twasogomwe nkuko bikenewe nkuko byari bikwiye guhimiriza abantu murabikora bigenda gute
turagerageza guhimiriza abantu nababwiye ko hari umupasenere dufite AVDEC ni association villageoise pour le développement de la communauté ikorera igitega baradufasha cyane mu bijyanye na renforcement des capacités bijyanye na changement de mentalité kugira ngo bashobore guhimiriza abantu bagire bijukire kujya mu tuzu twa sugumwe bijukire ubwo bwiherero butandukanya amajyano n'amasoko kugira ngo bizagaruke bibafashe mu gisata cy'uburimyi hama kandi hariho n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF ririko riragerageza gushyiraho iza nkenerwa mu guhimiriza abantu twamye dukorana nabo basigaye baratwongeye nabo kuko turakorana nabo cyane kugira ngo abenegihugu basakure tubona yuko toilette cyanke umwanda atari umwanda koko ushobora kubaviramo lekosurfe icyo bashobora sinzi ukuntu nabivuga yego rero n'ishyirahamwe rikoreshamo cyane kugira ngo icyo gisata giheze kinaguke hariho ibyo bita hariyo porogaramu bashyizeho yitwa ATPC aho batanga umwenegihugu ku mutumba gushyitsa no ku mwenegihugu wo hasi bamwe bari kure hakaba hariyo abaremeshakiyago bagenda barabigisha kutihagarika ku misozi bagenda barabigisha kujya mu bwiherero bubereye kandi bufite isuku hama bakahabigisha icyo cyavuga fondasiyo ntegereje ko ibyo bata mu mahasarete bishobora kubaviramo akosurse cyane inyungu mu bundi buryo
noneho hari amategeko aza guherekeza abo baremesha kiyago kugira ngo bahimirize abo banyagihugu gukurikiza ayo mategeko y'ukuta kutihagarika aho baciye hose cyangwa gukora umwanda mukuru aho baciye hose ku mitumba ku misozi baba hari amategeko kugira ngo kumbure abanyagihugu bumve yuko bashobora no guhana
nicyo twagiye dusaba ko leta yadufasha kandi nabo nibaza ko bari kubarabikorera ko vuba kuko mu nama duheruka kugira baratwemereye ko bagiye kubihagarika atagenewe kwihagarika azotariha rero cyangwa agacibwa amande ibyo rero leta irabihagararamo cyane vuba tugiye kubona amategeko abigenga kugira ngo babuze banatuze uwo muco mubi wo kwihagarika ku musozi
yego urakoze cyane ku murongo turafise Metusela urakoze kwitabira ikiganiro muri Sanga kaze neza ikibazo cyangwa icyumviro
yego murakoze nawe mu kinyakira amadesi ifite ikibazo cyo kuba tuwo mutumirwa uwo mwanda mukuru na mutoya wabahugurwa ufite igiciro kimeze gute igiciro kimeze gute amafaranga y'amahanga
ayo mutumire yari yavuze ko umwanda mukuru ari amajana umunani hama umwanda muto ari igihumbi
amisazi kugira kabiri na cumi n'iki reka buri ntara yose bafite amajana bakoreramo cyane ni gihe gito bafite umwanda mukuru cyangwa se yobarunderaho kugira baze kubicora bigenda zose ntibimunoke
ego madame Nadine aho mukorera neza mu gihugu hagati n'ahandi hama kumbure utubwire na ryari muzotangura kuwakira mutegekanye kuzotangura kwakira kugira ngo iryo fumbire kumbure na byo nyine bariko bararirindira bategekanye ko bashobora kugenda kuza gutangura kuyironka naho nyine
mu gihugu hagati dukorera igitega muri komine gitega aho bita Mirango niho dukorera niho honyine tumaze kuguruza aja mugabo twiteguye muri siri imbere kugira ngo dushobore gushaho amajanse hose mu gihugu hagati mu ntara zose. Ama ikibazo cya kabiri
yari mu
nitwa cyane kuko iri mu ihangiro iri muri programme umugambi wacu twawuhaye ba mirongo ibiri na gatanu donc turi muri iyo programme murumva yuko vuba cyane tuzotangira kuzatuzo batera kamo tukayibamenyesha.
Urakoze cyane. Reka ku murongo wa telefone twakire kandi Claude uraho neza kandi
ego ati murakize neza kutwakira mukaba mbazi umwazi twizena neza rwose kudushyira mu batumire mukaduha n'ijambo tubashimiye rwose.
Ego
hanyuma akabato k'iwanjye nagomba mbaze mbega mwoba mwatanguye ryari ibikorwa by'iwanyu bimaze igihe kingana gute hanyuma mwoba ufite ihangiro ijyahe kugira ngo mutete abanyagihugu imbere rwose ngira ngo utubazo tw'iwanjye tuturetere rwose nkaba nifuza no kumenya ahantu mukorera kugira ngo de niko ndabyunguruka nkazunguruka ahantu mbaye ndabona yuko kweri umva itunga turarisesagura kweri ku rwego rwo hejuru turarisesagura kuko ngaha de imbere mu ntara ya Rutana komine muri Giharo komine Giharo mugabo uriko araba kweri ndabona yuko ubutunzi kweri turiko turabwanjandwa umva tukabasaba rero ko mwarushyiramo ingufu hanyuma mukatubwira neza na neza imigambi n'ingene twoja turagira gute turegeranya ubwo butunzi dusesagura tutane ikibazo kiwanyu kiba ari icyo muragize neza.
Urakoze namwe Claude. Ego madame Nadine
kutuhere
kuri icyo kibazo cya nyuma ubwo ugerageza kwegeranya ubwo butunzi bavuga bafise gute ubahanura iki hanyuma yanabajije kumbura abakozi mufite nibangahe ishyiramo ryanyu ringana gute ryari mwatanguye ibintu nk'ibyo.
Twatanguye mu birori bibiri na mirongo ibiri neza na neza ariko ama tukaba dushyira hamwe isura tugira ngo mufate bari ku biro ama tukagira n'abakozi bakora bataha cyangwa duhamagara iyo twagize akazi kenshi aho tutaba part-time bakaza iyo akazi kabaye kenshi barenga ijana. Rero ubu dukorera mu kigo nabivuze tugakorera n'igitega niho dufite amabiro ahandi ntiturashobora kuhashyira amabiro mugabo iyo baduhamagaye baduteye akarama turahashyika hama icyo nohanura nk'abantu batarashyikirwa n'icyo kirambere ubwo bwari ubwambere icyo mubukoresha ni ukubuta aho bubereye ni ukuvuga mu bwiherero mu matuwarete kuko nimba bitashobora kugirira akamaro uyu munsi ejo bizogufasha mugabo kugenda ugandagaza no sima utera ikibazo mu kibano utera uri kugandagaza indwara mugabo wibuke n'uko bishobora kukuviramo ikindi kintu gishobora kuza kugufasha kikanaguha ubutunzi kuko mu minsi iza ndazi yuko ari ikintu kizoba ari ikintu gifashije cyane kizokora cyane mu bijyanye na ekonomi y'abenegihugu n'igihugu ubwacyo kuko abenegihugu bateye imbere n'igihugu kiba giteye imbere rero twirinde izo ngeso mbi zo kwandagaza imicafu itungamo hama tuyibike mu bwiherero bubereye ubwiherero bubereye nabwo burafise kriteri yako ni kinogo ushobora gutamo amazirano cyangwa umwanda muto hama ukagira n'agafundikizo agafundikizo gashobora kuba kari amplastike cyangwa mu mabati cyangwa mu cyuma uko kameze kose mugabo kakagira n'igiti cyo gutuma uzo kuzakurako uwo mufuniko wongera ufundikiye ibyo birafasha cyane uzobwiko wibikira ubutunzi kuko nk'ubu ikintu cya mbere twabonye uko gifasha turiko turi ku mugambi twabonye yuko zatuma tunashika ku cyo twifuza cyane ari uko mwene gihugu yobyikorera yesika twikrosera ubikore wenyene ubyikorere uwo mwanda wawe ufate nk'ubutunzi utangure kubona yuko ari ikintu cy'agaciro ufite hama ubungabunge ejo bizokuviramo ubutunzi bukomeye cyane rero ndahimiriza abantu bose bari kubaranyuka guhaha ingeso zo kwihagarika ku musozi dufate ubwiherero bwacu tubushyiremo ibyo bukwiriye kuko ejo nibwo bizogaruka kutugaburira.
Murakoze, reka twakire na Macumi ku murongo. Macumi, uraho neza?
Ego, ndahamwe meze neza.
Ego, duhamagara rega Macumi.
Neza na neza, iyi ndaha mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntara ya Bururi, komini y'u Bururi, ku mukamba wa Muzima niho mpagaze neza na neza. Ndi imbuto ndakorerwa rwo iterambere, na kane kane ndiko ndabagara ibigori.
Ibigori urumva ko uri umubarimyi ushobora kuzokwereka ifumbire. Reka kumbuye twumve ikibazo cyawe cyangwa icyumvire.
Ego, ibyo icyo nashaka kubaza ubwa mbere bwo ni uko naheze nasomye neza ndabona yuko iyo fumbire iyo umwanda mukuru tuza turawandagaza nabitahuye kuko narisanzwe nzi yuko hari ubwa mbere bwose kizira gana tubandagaza ku mitumba ku musozi ariko twarondera ubwiherero bumeze neza bumeze neza kugira ngo twirinde indwara twongere twirinde n'ibindi bintu biwene ariko na cyane cyane mu kibano narimuze kubona bari mu biharage cyangwa ibigori bamwe bamwe mu babanyi barakunda guhora bawifashisha uwo mwanda bakawufasha aho ariko urabona aho urawe ukoreshe mu gutera ibiharage cyangwa ibigori nawe uhashyitse urabanza kwibaza uti ese ibintu byatewe muti mu ifumbire umeze gute rero uwo muntu umwe nawe nashaka kumubaza yuko nda hagiye kuba hari guhingurwa mu kizungu twe turi no mu misozi dupfa kunibaza yuko nka iyo twarekeye yuzuye ikamara hameze nk'imyaka nk'ibiri mu ijambo rimwe duca tugenda tukayizidura tukayikoresha none tugomba tuzokoreshe kuko tubaze kubushisha amafasini mu bwiriza wacu guhingurwa cyane ni gute rwo tugirira akamaro twebwe ari mu gihugu bari no mu mitumba na cyane cyane kugira ngo turonke nayo amafaranga muri ekonomi twisununuwe nuko nashaka kumubaza.
Madame Nadine. Umwana aravuga ati ko boshobora gukuramo uyu mwanda mikuru mu matoilette ashobora kuba yaramaze kuzura hakiri imyaka nk'ibiri bo bigenza gute kumbure ubafasha gute kugira ngo bawukoreshe.
Monsieur Santé de Corazzo Vitage tura aho tuvikanja amatoilette yuzuye ibyo rero iyo mushoboye kubidanja amatoilette yuzuye twebwe gushika isaha turacakorana na upuha aho tubisha.
Hello, madame ndabingengese musubiremo ikibazo byacitse gato. Musubiremo byari byacitse ndarumuvuze.
Narimvuze ni ubu turacakorana na rwa mujyi usanzwe dukora turagira n'icyo bita amavidange y'amafotetike aho tugenda ubwiherero bwuzuye tukagenda tukabuvidanja tugasuka ikibanza kibereye ca ubuha mugabo nitwamara kunkaca kibanza nababwira ntituzatukitwara muri uwo guha tuzoruba turiko turatwihungurira twebwe twenyine rero nk'abantu bafite imirima no bahimiriza yuko bokubakisha ubwo bwiherero ugabura amazirantoki na n'umwanda muto buzo bafasha cyane kuko ukuntu bwubatse buratandukanya hama ikinogo kimwe ukacugara ikindi kikaba kiriho kirakora kiriya urwaye uza kugikuramo ifumbire kiriya nacyo kindi kikiriho kirakora hama ukaguma ukurakura nyakuvuga ubumugira production rero no bantu bakobo mu mirima yabo bwa kuba no kwiherera kandi ni badafata ari bintu bigoye kandi nibuna kimwe gusa Ucho tushadusa wabariko barana kingira y'amazi ari ava mu mibasiba yisi rero nibaza ko ari umugambi mwiza kandi bitugira akamaro twese
urakoze cyane uyu rero turi kumwe ku murongo wa telefone ni umuyobozi w'ishyirahamwe Great Art Vision mu Burundi ni Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi waryo tuko tubaganiye kugira ngo dufashe kumva akamaro k'umwanda udakwiye gusesa kugwa hariho hose mu gihugu ariko ko ari itunga rishobora gufasha cyane cyane mu burimyi mu gihugu cy'u Burundi reka tumire amate turagaruka murakoze
Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigirwaho na
La Benevolence Rwanda.
Radijwi cya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uno munsi cyuko tugandira n'ishyirahamwe Great Art Vision. Great Art Vision ni ishyirahamwe rikorera mu gisata cyo kwegeranya umwanda muto n'umwanda mukuru mu kuhinguramwo ifumbire mu gihugu cy'u Burundi. Cyuko tugandira na Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi wajyo mu gihugu cy'u Burundi. Madame Nadine none kumbure turumva ko iki gikorwa ari igikorwa gikomeye muri mwo igikorwa gisaba kumbure kwaguka cyane mukaja mu mashure mukaja mu nyubako zitandukanye mungo kugira ngo mwegeranye iyo myanda kugira ngo mushobore gukora ibikorwa bikomeye byo kugira ifuhingura mu ifumbire hama na biogaz nkuko mwabivuze none hari amashyirahamwe mukorana nayo kugira ngo iki gikorwa gikogwe turumva ko muri kandi no mu gisata cyo kudandaza cyangwa cyo gukotesha utuzu twa sugumwe ni igikorwa kirimo ibindi bikorwa byinshi cyane amashyirahamwe yandi mukorana nayo haba mu gihugu cy'u Burundi cyangwa hanze yayo yacu abashigikiye mukorana
twebwe turi ishyirahamwe ry'abajene b'abarundi babiri bisebwo twazanye umugambi kandi turiko turawurangura mugabo turi twenyine nka vision izo dushaka kugera ko tuzobigera ko mugabo tuzogera kuri dutege mugabo dushyize ko ukundi kuboko tuzobishikako kandi vuba nicyo gituma twashoboye kugira partenariat na niyo ONG lokale yitwa AVEDEC hama tukaba turiko hakaba hariho n'indi shyirahamwe twashoboye kuja hamwe bashobora nabo bubaka ubwo bwiherero yitwa AKOFAN hama hakaba hariho n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF turiko turaraba ukuntu twokorana kugira ngo dushobore kwegeranya irya myanda iri mu mashuri kuko murazi nk'isuku yo mu mashuri irabangamira rwose benshi barabizi rero dushaka gukorana na UNICEF kugira ngo dushobore gufasha kugeranya irya myanda mu mashuri ama na leta tutibagiye leta irikira dufasha cyane muri icyo gisata n'ukuri kandi bimwe biboneka nk'ubu murabona ko twinjiye mu bintu bishasha bitari bimenyerewe iyo tutaza kuronka shike ya leta byari kutugora baradufashije kugira ngo dushobore kwiyansa kugira ngo dushobore kuronka amasoko kuko benshi ntibabyumva n'ubu mu bibazo twahuye nabyo hari icyo bisaba mentalite aho umurundi adashobora kumva kutere ashobora gukota akazi ka sumwe rero
Alo? Hello, Madame Davinge, ngisere muratwumva? Andakira.
Hello. Fashe.
Eh mwari muko muravuga intambanye zihari harimo no kwigisha abantu yuko bashobora no gukotesha akazo ka sugumwe izindi ntambanye zihari muri iki gikorwa muri mu ntizi.
Eh intambanye nyamukuru niyo yuko y'ibyiyumviro cyane aba abarundi batabyumva gute umuntu ashobora gukotesha akazo ka sugumwe abantu batashobora kumva gute ashobora kuri muri ico gisata. Bivanye n'ukuntu twahaye ishusho ry'umwanda uva mu bantu izo n'intambamye duhura nazo hama iyindi ntambamye dufite ni uko ata matexte twahasanze ashobora kudufasha muri uwo mugambi wacu nta matexte de référence tugende turamenye kadeviyo y'ahantu ukuntu etada senitima muri chaque province muri chaque commune kugira ngo tumenye aho dutangurira byihuta gusumba ahandi izero ni ibintu twasanze muri icyo gisata bihari bwaradufasha kugira ngo dushobore bishobore kuboneka icyo ni igikorwa cya leta kandi kira gishyira mu gihugu mu nama duheruka kugira twarabonye yuko biri mu mapriorite bagiye kwihutisha.
Ego reka tubandanye ku mirongo ya telefone turacyafite abanywanyi. Eric ku murongo muratwumva? Hello Eric.
Eko ndi kunda. Eh ndabumva.
Amahoro.
Nawe.
Kibazo cyangwa icyumvi.
Ikibazo cyane cyane nari mfite. Cyaba merereye mu kibano ngo mwapfu umwanda mukumbo nabawukoresha bamweba.
Bawukoresha gute?
Barawukoresha barawureta yungu nk'umukazi kwa sugumwe
n'abanyagihugu bawukoresha bo nyene canke n'ishirahamwe riza ari kubafasha kuwukoresha
abanyagihugu bo nyene nibo babikoreshereza.
Aho uherere ni hehe bawikoresha?
Mereye ni muri Muyinga gasho.
Muri Muyinga. Urakoze cyane Eric. Ego urakoze cyane Eric ku karorero utanze kuko mu kibano nivyo nivyo koko hariho abanyagihugu batanguye kwijukira gukoresha ifumbire rivuye mu mwanda. Hariho n'umukenyezi cyangwa mu misi yahera nawe nyene yatanguye umugambi nk'ukumbure yaranacye no mu binyamakuru aho n'umukuru w'igihugu twumvise ko yamuhaye umutahe ukukomeza umugambi wiwe. Umukenyezi sinzi ko mu muzi madame Nadine yitwa Maria Ndinze Menshi muba mu muzi umugambi wiwe mwabonye gute?
Ni umugambi mwiza cyane uza kunganira umugambi turimo. Nk'uko nabivuze iki gikorwa ntitwagishobora twenyine ifoko umwe wese ahari yisanga kwanza responsable akumva yuko ategereza kugira icyo aterereye mu rugo rwiwe akanaterera igihugu cyangwa ibaruwa. Uriya mugambi wa Maria narawushigikiye cyane kuko byinshi biramaze kugaragara yuko amazirano y'ibyigwa biramaze kwerekana neza yuko umwavumo uva mu muntu ugaruka ari ingirakamaro cyane gusumba ajya amanga shimi rero si umuntu abitahura akanabikora akabibyaza umusaruro ni ikintu cyo gutera intege cyane. Ni nacyo nshimira umukuru w'igihugu wacu aradufasha cyane na twebwe aradufashije aratwonsa certificate mérite ku gikorwa twari twakoze cyo guha ubwiherero abenegihugu bo mu Kamenge aho bari bagize ikibazo bagaho isoko rigasha giturumbuka hama aho bari babimukije mu gihe bariko barasubiramo isoko nta bwiherero bari bafite twaciye tubaha ubwiherero bw'iwacu kugira ngo babukoreshe mu gihe bariko barasanura iryo soko gutyo twashoboye gukinga nta ndwara z'ibiza zashoboye kuboneka nkazakorera n'amacinya ngo kubera bariko badandariza ahantu hatagira atasuku rikwiye rihari gutyo n'umukuru w'igihugu yashoboye kuduha certificate de mérite ikintu tumushimira cyane urabona yuko umukuru w'igihugu ariko aragerageza gushigikira imigambi bene iyo.
Ego imigambi nk'iyo nk'uko mubivuze uyo mukenyezi wo mu ntara ya Gitega Masango muri komine Mutaho Maria ndinzwe menshi twarumvise ko nawe nyene yaronse niba tutihenze imiliyoni 200 hawe n'umukuru w'igihugu kugira ngo arangure umugambi wiwe akaba yarafite ibyumviro birashe byo kugira ngo akazukiwe kasugumwe ngo baje kugakoresha kugira ngo ashobore kuronka umwimbu mwinshi kugira ngo umugambi we ugende neza byumvikana ko nkuko heka bivuze abanyagihugu koko barafise uruhara guko imigambi yabo nayo nyine bashaka kwirangura kugira ngo iterambere rihabe imfumbire riboneke mu buryo bworoshye cyane bakoresheje ibyo bafise. Ku murongo wa telefone turafise undi munywanyi ni Gervais Niyuhire. Gervais uraho neza? Allo Gervais?
Allo
Gervais uratwumva?
Yego ndabumva, yego ndabumva kabisa.
Amahoro cyane. Ikibazo canke icyumviro?
Yego jewe na meeting nkurikirana iyo nuzegi sositi izo ije mu Burundi macangira makenga akafatiye ku isuku na mwaryanga mu Burundi cyane isuku ritari ikirenga abantu ariko baravuga yuko hariho intara zimwe zimusanga abantu badafite n'ubwiherero rero nkaca mvuga ni kwiyo nuzegi izanye izo biyo kukwegeranya umwanda mutoya umukoyo batikanije utuntu bazoha abanyagihugu abenegihugu kugira ngo bibafashe namanja kubungabunga iby'isuku ryabo kuko niba bigira gutyo mba kubera babishizemo uburyo bw'amafaranga kandi ko nabyumvise ibitiro ku 1000 simasa amahera make.
Ego turakumva.
Macani yumvira none boba ba ikibazo cy'uwanjye kikiri ngaha boba baratikanije utuntu twa nkene utuntu twofasha mu kugira ngo bifashe bene igihugu ndahaze bagire inkote n'isuku rike ngo babishyire mu byabwiro babonye hama bizaza bikoza kwegera indwara. Igira kabiri boba batoshika mu ntara hagati babitse babitunganije gute kugira ngo batoshike no mu ntara hagati mba bitagokorera mu gisagara cya Bujumbura. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Madame Nadine Sitoko mu bisine zumva avuga ati kumbure mwoja ku mitumba ku misozi mukaba ronsa utwo tuzu twasugumwe kugira ngo abanyagihugu bareke kubandanya baja ku misozi. Hama ati mugambi wanyu urimo kuja hose mu gihugu ndumva wigeze kubicishamo umugabo umugambi n'uwohe kugira ngo mukwiragire hose mu gihugu imigambi yanyu ishobore kumenyekana kandi ishobore gufasha.
Allo
yego muratwumva?
Ndabumva neza.
Ikibazo mwacumvise? Abajije ati ngo bamufise umugambi wo gufashisha utwo tuzu twasugumwe ku mitumba kugira ngo abantu bashobore kudukoresha kugira ngo kumbure ko guhamara n'abaza ati mufise umugambi wo gushikira hagati mu gihugu gute imigambi yanyu ya kazoza yo birimo kuja kuri buri mitumba buri ntara muri rusange mu gihugu hagati.
Icyambere cyose ntutanga umuco gato nuko turi sosiyete anonime ntituri ONG ntituri na leta ni ukuvuga nitwe twiyungunganije kugira ngo dushobore guha agaciro no kudandaza ibyo dufite rero turubaka icyo dukora turubaka turashoboye gutanga accessibility ku bwiherero turatama construction de service public mugabo uburyo bwo twoburonsa abenegihugu bose ntabwo dufise.
Ego muri ishyirahamwe rigitangura imyaka mike kumbure murafise intambwe mufuza kuzoshika mu myaka iri imbere ariko birumvikana ko ibikorwa murimo ari ibikorwa birebire. Ego ha tuko turaja ku musozi w'ikiganiro muri sangacu uyu munsi ndabashimiye cyane ku kanya mwafashe kugira ngo mutumire uyu mugambi wa Great Art Vision uri mu gihugu cy'u Burundi. Tumva ko amashyirahamwe atari menshi cyane yafasha mu kuronsa ikibano utuzu twasugumwe mwatubwiye yuko kamwe gashobora gukoteshwa ku bihumbi jana gushika ku bihumbi amajana abiri bivanye naho bagatwaye ikiringo n'ingene bangana n'ibindi byinshi harimo n'imiti n'ibiki birakenewe cyane mu manza nyinshi zikunze kuba hanze nkuko mwabivuze bikorane amafoire amaconcert akunze kuba ahanze mu kibano n'ahandi ego n'imigambi myinshi mufise gukorana na leta kugira ngo umugambi wo kuronsa abanyagihugu ifumbire likunze kubura cyane ushobore kuboneka ego n'impanuro mwatanze z'isuku mu kibano Great Art Vision hariho turabona nababajije ati mbega muzoja no kuriza kaminuza ku rubuga rwacu baza tiriza kaminuza kugira ngo mwigishe imigambi yanyu abanyeshure nayo nyine je bari kimwe mu migambi mufise iyo kugira ngo muzogeraho mutangura kwigisha ubu buhinga n'ubu bumenyi mufise mu mashuri
ego turabikora mwana shaka hariyo amapanel menshi bamazige batumira tukagenda turafasha abajene no ku kazi aho dusanzwe dukorera turaforma abajene tukabigisha ahanini akamaro ko kugira isuku n'isukura mu kibano tukanabigisha yuko iyo myanda bita imyanda ishobora kuvamo ariho source atari kibazo bikaba tubikora cyane kandi nitwamara kubona abo tugenda turigisha nabo baragenda iyo babaye bashyikira n'abandi ubu turabona mu buryo bufatika yuko hariho abantu benshi bariko basigaye babyumva aho usigaye uhura n'umujene agatinya kwihagarika kwibarabara nk'uko bahora babikora urabona yuko bikoze abajene cumi ejo bazoba ari ijana ejo tuzasanga sosiye igihugu cyose dusigaye twaragize mu mico yacu
ego kandi abashimire cyane rwose kukanya mwafashe ku kuganira natwe aho twari turi kumwe ni Madame Nadine Ndabingengesere akaba ari umuyobozi w'ishyirahamwe Great Art Vision mu gihugu cy'u Burundi iryo shyirahamwe rero rikaba ryarihaye kwegeranya umwanda mukuru n'umwanda muto ahanini kugira ngo bashobore kukuramo ifumbire kandi ishyamo ryabo bikaba kandi rifashisha amashyirahamwe imanza kuronswa utuzu twasugumwe kugira ngo abantu bashobore kuronka aho biherera iyo bari hanze mu manza zo hanze zidashobora gufasha kuronsa utuzu twasugumwe abantu benshi cyane gose twatumvise ko mushobora gushikana no kuronsa utuzu twasugumwe imanza z'abantu bashika ku bihumbi icumi indwi yose igahera muri ko murabafasha ni igikorwa gikomeye muri mwe turabashimiye cyane rero dusozera ikiganiro twongera dushimira n'abanyonyi biradiye ijwi rya Amerika baterereye muri uwo mugambi no muri ibikorwa murimwo turashimiye na mugenzi wanje Geoffrey Mutagoma muhinga bw'ivyuma ashobora gushikiriza amajwi mwumvise mubandanye muri izo radiyo ijwi rya Amerika Madame Nadine ndabashimiye cyane rwose
murakoze cyane namwe mwashoboye kudutumira kugira ngo dushobore gutera akamo na cyane cyane abenegihugu bo mu Burundi bijukire iyo migambi isuku n'isukura no guhindura imyanda ibavuyemo bakayihinduramo imyanda
nk'uko ufise ku murongo kumbure wotanga nimero zanyu za telefone abifuza kubashikira babaronka
oke twebwe turi kuri mirongo itandatu n'indwi mirongo itanu na gatanu mirongo itatu na kane ubusa
subiramo
ndazisubiramo mirongo itandatu n'indwi ku bari mu Burundi mirongo itandatu n'indwi mirongo itanu na gatanu mirongo itatu na kane ubusa
iyo nimero rero niyo mushobora kuronka
canke mirongo itandatu n'icyenda mirongo indwi n'indwi mirongo ine na kane cumi
murakoze cyane abo rero nabo mu ishyirahamwe Great Art Vision
ego murakoze cyane
ego ndabashimire mwe mwese rero mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ndabahimiriza kubandanya mwumviriza radio ijwi rya Amerika murakoze okay.
Yoro, 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 y